Iyi mwumva ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti muduteze amatwi mwabonye bucya. Ni Thomas Kamirindi ubasuhuza mbahaniye ikaze muri aya makuru. Duhere ku yo hirya no hino ku isi. Twayateguriwe kandi turayagezwaho na Aloyse Bigirimana.
Mwaramutse Thomas, turayahera ku mugabane wa Afrika. Leta ya Perezida Emmerson Mnangagwa yavuze ko Zimbabwe yikwije mu bijyanye n'ibifungurwa kandi ko izosubira kugura ibivuye hanze mu mwaka uza. Zimbabwe imaze imyaka itunzwe n'imfashanyo z'amashyirahamwe mpuzamakungu y'abagira neza, ariko umushikiranganji wo kumenyesha amakuru w'icyo gihugu Monica Mutsvangwa avuga ko ubu ibintu byahindutse. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku bifungurwa PAM rivuga ko rihimbawe n'urugero Zimbabwe ishitse ko, ariko kandi ko rizoguma hafi icyo gihugu gushika ku rindi yimbura. Zimbabwe yarigeze kuba ari ikigega cy'akarere, ariko yari imaze imyaka irenga 20 mu bukene bw'ibifungurwa. Leta ivuga ko byatewe n'uruzuba hamwe n'ibihano yafatiwe n'ibihugu byo mu burengero bw'isi, ariko abayinegura bo bavuga ko byatewe n'uko abari bafise ubuhinga bwo kurima ibishogwa mu mahanga batswe amatongo ahabwa abatabifitiye ubumenyi. Leta ibona ko igihugu ubu kigiye gusubira mu bihe nk'ivya kera. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Amerika yatangaje ku munsi wa gatatu ko igiye gutanga $150 million z'amadolari yo guha umuyagankuba ibitaro bitari bike ku mugabane wa Afrika. Uwo mugambi uzomara imyaka itanu watunganijwe n'ikigo cya Amerika kijejwe iterambere mpuzamakungu USAID. Watangajwe mu nama iriko irahuza Amerika n'abakuru b'ibihugu bya Afrika hano i Washington. USAID ivuga ko uwo mugambi utumbereye guha umuyagankuba ibitaro hafi 10,000 byo mu karere ka Afrika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara. Ako karere niko gafise ibibazo byo kuvura abanyagihugu kubw'ubukene bw'amatara. Uwo mugambi uzoha kandi interinete ibyo bitaro. Muri rusange ico kigo cya Amerika kivuga ko ibitaro 100,000 bitagira umuyagankuba ku mugabane wose wa Afrika. USAID ivuga ko amamiliyoni y'abantu barondera kuvugwa bahura n'ingorane z'ibitaro bitagira ibyuma byo kukanyisha no kubika incanco n'imiti. Ariko nuko hakena ikindi nuko hakena umuyagankuba mu bihe byo kubaga abagwayi cyane cyane mu ijoro. Igihugu cya Misiri kiriko kirarondera gushyigikirwa na Amerika kugira hasubire kuganirwa ku matati gifitaniye na Etiyopiya ku rugomero yubatse ku ruzi Nile. Perezida wa Misiri Abdel Fattah al-Sisi ejo ku munsi wa gatatu yasabye Amerika kuremera Etiyopiya kugira hasinywe amasezerano avuye mu mwumvikano kuri icyo kibazo. Mu rugendo arimo hano i Washington mu nama iriko irahuza Afurika na Amerika, Perezida wa Misiri yashikirije icyo kibazo umushikiranganji wa Amerika ajijwe imigenderanire n'andi makungu Anthony Blinken. Umushikiranganji Blinken yaraganiriye kandi ku munsi wa kabiri n'umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed. Umugambi w'urugomero watangujwe mu 2011 watwaye miliyaridi 4 z'amadolari ku ruhande rwa Ethiopia uzotuma Ethiopia igwiza kabiri umuyagankuba yahora ironka. Etiyopiya ibona ko urwo rugomero ari kirumara mu iterambere ryayo, Misiri yo ikabona ko ari intambamyi kuri yo, mu gihe Sudani nayo igabisha ku ngaruka mbi uwo mugambi uzogira ku buzima bw'amamiliyoni y'abanyagihugu bayo. Umushikiranganji wa mbere wa Etiyopiya Abiy Ahmed yaremeye kuzobandanya ibiganiro bigana kuri ayo masezerano, ariko igihugu ciwe kiza cyaratanguye kuzuza amazi muri urwo rugomero no kuruvyaza umusaruro. Mwavugwa hanze y'umugabane wa Afrika, Ukraine yavuze jo ku munsi wa gatatu ko yaburijemwo igitero cy'Uburusiya ku mugwa mukuru Kiev. Yavuze ko ivyuma vyayo vya gisirikare bigenzura ikirere vyakoroye indege 13 zo mu bwoko bwa drone zari zikoreye ibisasu. Umukuru w'igisagara Kiev Vitali Kristo yavuze ko ibyo bitero byatewe mu gatondo ka kare cyo kuwa gatatu kandi atamuntu yasize ubuzima. Kuva mu kwezi kw'icumi Uburusiya bwakunze gukoresha indege zitagira umupilote zo mu bwoko bwa drone, ibisasu bya rokete, misile hamwe na bya muzinga mu gutera ibibanza bitanga umuyaga nkuba hamwe n'amazi mu gihugu cya Ukraine. Abategetsi ba Ukraine bavuga ko Uburusiya bubikora mu ntumbero yo guca intege abanyagihugu ba Ukraine muri ibi bihe isagirijwe n'imbeho nyinshi. Tugarutse ku mugabane wa Afrika, ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ritangaza ko abasivile barenga 160 baguye mu bwicanyi muri Sudani y'Epfo kuva mu kwezi k'umunani guheze. Imigwano ibera mu ntara ya Nil ya ruguru, Upper Nil, hagati y'abanyagihugu bafa amasoko y'amazi, imirima bamwe baba bashaka kurimamwo naho abandi bagashaka kuyiragiriramwo ibitungwa byabo. Komiseri mukuru w'ishami rya Onigita ku burenganzira bwa muntu Volker Türk avuga ko hamaze gufa abantu 166 naho abandi barenga 200 bakaba barataye ingo zabo barahunga. Mu itangazo yashize ahabona asobanura ko ubwicanyi buherekejwe n'ayandi mabi ashingiye ku gitsina, kunyuruza abantu, gucuruza abana, gusahura n'ibindi. Haseri ishami rya Onigita ku mpunzi yatangaje mu ndwi iheze ko imigwano yarenze intara ya Nil ya ruguru itangura gukwirakwira no mu ntara bihana urubibe za Jonglei na Unity.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Chuti zacu mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ejo wari umunsi wa kabiri w'inama y'abakuru b'ibihugu bya Afrika na Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Because when Africa succeeds, the United States succeeds. Quite frankly, the whole world succeeds as well.
Uyu ni President Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ijambo rye ryo gutangiza inama y'abakuru b'ibihugu bya Afrika hano i Washington DC. Ati iyo Afrika igize icyo yunguka, Amerika nayo iba yungutse, ndetse n'isi yose muri rusange iba yungutse. Mu Burundi, Leta irasaba abahanzi kwandikisha mu mategeko ibyo bakora. Naho mu Rwanda, kimwe cya kabiri cy'abantu bitaba Imana buri mwaka bahitanwa n'indwara zitandura. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, ntimujye kure, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Ejo rero wari umunsi wa kabiri w'inama y'abakuru b'ibihugu bya Afurika na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. President Joe Biden yaraye agejeje ijambo kuri bagenzi be. Intumwa yacu muri iyi nama, Edi Rwema, arabitunyurira.
Ageza ijambo ku bayobozi ba Afurika bateraniye mu mujyi wa Washington mu nama ihuza abayobozi ba Afurika na Amerika, President Joe Biden yatangaje ko igihugu cye kigiye gushora imari mu guteza imbere ibikorwa remezo bizafasha guhuza ibihugu bigize umugabane wa Afurika. President Biden yavuze ko bimwe mu bikorwa bitandukanye Amerika yifuza gushoramo imari mu minsi iri imbere birimo ubucuruzi n'ishoramari, ikoranabuhanga mu by'ubukungu n'ibikorwa remezo ndetse n'ingufu. Yabwiye abayobozi ba Afurika ko Amerika igiye gushora akayabo k'amadolari miliyoni 500 mu bikorwa remezo birimo imihanda no kubaka ibyambu. Yavuze ko binyuze mu mugambi w'ikinyagihumbi wiswe Millennium Challenge Account, Amerika izashora imari muri Afurika ingana na miliyari 1.2 z'amadolari. Iryo shoramari rizongerwa rigere kuri miliyari 2 n'igice z'amadolari mu gihe cy'imyaka 4 iri imbere. Biden yavuze ko imishinga izaterwa inkunga n'ayo mafaranga izasaranganywa mu bihugu bitandukanye bya Afurika. Biden yavuze ko Amerika yinjiye mu mubano na Afurika ubudasubira inyuma.
Clearly the enormous potential that we could harness if we did it together.
Hari byinshi twageraho twiyemeje gukora. Inama ya mbere twagiranye yabaye intangiriro y'ubufatanye budasanzwe hagati y'ibihugu byacu. Ubufatanye budashingiye ku byifuzo bya politiki, ahubwo bugamije guhuriza hamwe imbaraga zacu, tugamije kugera ku musaruro duhuriyeho, kuko iyo Afurika igize icyo yunguka, Amerika nayo iba yungutse, kandi n'isi muri rusange iba yungutse.
Quite frankly, the whole world succeeds as well.
Perezida Biden atangaje inkunga nshya ku mugabane wa Afrika mu gihe Amerika yafatwaga nk'aho idaha agaciro umugabane wa Afrika. Mu bavuga ibyo harimo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ugaragaza ko kuba ibihugu bya Afrika bihitamo gukorana n'abandi bafatanyabikorwa nk'Ubushinwa bitabaturukaho, ko ahubwo abo bafatanyabikorwa aribo baba bahari ngo bafatanye. Avugana n'igitangazamakuru Semafol cya hano muri Amerika, Perezida Kagame w'u Rwanda yabajijwe icyo yasaba mugenzi we Biden baramutse bahuye.
Well, I would say that Africa should not be ignored. Africa is not just to be seen as
Namubwira ko Afrika idakwiriye kwibagirana. Afrika ntikwiriye gufatwa nk'ahantu harangwamo ibibazo gusa. Nk'uko mwabyibone muri iyi minsi yavuba ishize, buri wese afite ibibazo kandi ashobora guhura nabyo. Nta gihugu na kimwe kidafite ibibazo, nubwo bitari ku rugero rumwe. Icyo nakwifuza ni uko hajyaho politiki ihamye ku mugabane wa Afrika, yaba urubuga rwo kungurana no gufatira hamwe ibitekerezo bitureba twese. Ibihugu ntibikwiriye kunenga Ubushinwa kuba bugaragara cyane muri Afrika mu gihe wowe ntacyo urimo ukora.
Muri iyi nama yo kuri uyu wa kabiri yibanze ku bucuruzi n'ishoramari, Perezida Macky Sall wa Senegal ari nawe uyoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri iki gihe, yagaragarije abayitabiriye amahirwe ahari mu gukorana ubucuruzi na Afurika. Yavuze ko Afurika yizeye ko Amerika ikoresha ayo mahirwe mu gushora imari kuri uyu mugabane.
La mise en place de la zone de libre échange continental offre
ishyirwaho ry'agace k'ubucuruzi n'ubuhahirane butagira umupaka rizatanga uburyo bushya bwo gucuruza no gushora imari muri Afurika. Ngomba ariko kandi kwibutsa abafatanyabikorwa kureba neza icyo babona nk'impamvu zabangamira ishoramari. Ituzi ko amakompanyi y'Amanyamerika afite ubumenyi cyane cyane ubushobozi mu ikoranabuhanga n'ubukungu mu gushora imari muri Afurika, cyane cyane nko mu bikorwa remezo byo gutwara abantu n'ibintu, imitu dire inganda zikora imiti, ariko cyane cyane izitunganya ibiribwa, ikoranabuhanga n'itumanaho n'ibikomoka kuri peteroli.
Kuri icyo kijyanye n'isoko rusange, Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko leta ye yamaze gusinyana amasezerano y'ubufatanye n'ubunyamabanga bw'isoko rusange rya Afurika.
This MOU will unlock new opportunities for trade and investment.
Aya masezerano azaba urufunguzo rw'ubufatanye budasanzwe mu by'ubucuruzi n'ishoramari hagati y'ibihugu byacu, anatume birushaho gukorana bya hafi bitari byakabaho. Ibi bizaha ibihugu bya Afurika amahirwe menshi, kandi twiyemeje gufatanya namwe kugira ngo tubyaze umusaruro ayo mahirwe. Aya masezerano ashyiraho isoko rusange rya Afurika, avuze isoko rinini ridasanzwe ku isi rigizwe n'abantu bagera kuri miliyari imwe n'ibice bitatu n'ubukungu mbumbe burenga amadolari miliyari 1,400,000,000,000.
Market totaling $3.4 trillion.
Mu biganiro byaraye bibaye, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yasabye ko hashyirwaho uburyo bwo kongera umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi birimo inyongeramusaruro mu rwego rwo guhangana n'ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa. Perezida Ndayishimiye yari mu itsinda ryatanze ikiganiro ku ruhare rwa Afurika na Amerika mu guteza imbere ubuhinzi ku mugabane wa Afurika. Iyi nama ya kabiri ihuje abayobozi ba Afurika na Amerika irasozwa kuri uyu wa kane. Ibiganiro byo kuri uyu wa kane biribanda ahanini ku cyerekezo 2063 cya Afurika, imiyoborere, demokarasi n'uburenganzira bwa muntu. Edi Rwema, Ijwi rya Amerika, Washington.
Tukiri kuri iyi nama, abaserukira amashyirahamwe aharanira inyungu z'abanyagihugu nabo bayitumiwemo. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Gabriel Rufyiri, umwe mu Barundi bayirimo, akaba yoboye ishyirahamwe Olucom ryiyemeje kurwanya ibiturire n'isesakurwa ry'amatungo y'igihugu mu Burundi. Aratangira avuga ku bari mu nama n'ibyavugiwemo kugeza ubu.
Harimo n'ibya muri sosiyete sivile, mugabo harimo mwabaserukiye amareta, harimo mwabasenateri nk'umusenateri azwi ngaha muri Amerika yitwa
Chris Coons,
harimo na Samantha Power, harimo asista yitwa Jean Pierre, Karine Jean Pierre, asista wa Perezida Biden, hamwe no muri White House. n'abandi batari bake. Hanyuma harimo kandi na perezida wa Zambia, premier ministre wa Cape Verde n'ujejwe ishirahamwe ry'imigenderanire muri Gambia. Urumva rero ko harimo benshi bose twahana ibyumviro ku bibazo bitari bike, harimo ibijyanye n'intwari ibereye guvernance, ibijyanye na no kugwanya ibiturire n'ibindi bibazo bitari bike twarabiye hamwe kugira ngo turabe icyo twokura kuri experience ya kukungene Amerika yabikoze n'ibihugu bimwe muri Afurika nka Zambia, twavuze na Cape Verde, experience yabo kugira ngo tubishobore kugira icyo twashobora gufasha mu bihugu byacu cyane mu guteza imbere agenda ya Afurika y'2063.
Gabriel Rufyiri, icyo gikorwa cyo kurwanya ruswa murakimazemo iyi myaka myinshi kandi intwaro yereye n'ibintu mumenyereye, akarusho mwakuye muri iyo nama nakahe?
Akarusho karahambaye cyane kuko murabona iyi nama muri rusange irafite ikintu gihambaye iri kwirakurikirana n'ibijyanye no gufashanya hagati ya Amerika na Afurika. Nuko nk'uko mubizi cyane cyane byo gufasha biciye muri AGOA, nuko hari ibintu byinshi bitari bike bifatirwa ko kugira ngo abacuruzi bo muri Amerika bashobore kuza kugira ibijyanye n'iby'ubutunzi muri Afurika n'udandajwe cyane cyane. Ikintu gihambaye rero twebwe tubona nuko ibi bijyanye n'intwari ibereye byo muri Amerika, Amerika itavuga ishira imbere, biza mu bya mbere gufashanya n'ibyo mugabe bijyanye n'intwari ibereye no kurwanya ibiturire. Byaragaragaye neza yuko ibihugu bya Afurika bidashobora gutera imbere ibyo bintu bitahavuye. Mwashaka mbere baragarutse ko cyane na rya jambo Barack Obama yashikiriza muri Ghana mu mwaka w'2009 nibuka neza, bose baravuze bati muri Afurika kugira ngo Afurika ishobore gutera imbere ishobore kuja kuhiganwa ku rugero rw'ibindi bihugu, nuko tugomba kugira inzego zikomeye n'abantu bafise ubuntu. Ijambo ubuntu ryaragarutse rwose, rubuntu, ubuntu bwaragarutse rwose cyane.
Ego tukivuga kuri icyo kibazo gihambaye cyo kurwanya ruswa ku biberekeye icyo gikorwa mu kigejeje hehe mu Burundi, murashaka kuvuga ko hariho intambwe iboneka mu gushyira ku murongo cyangwa mu kugabanya ruswa n'ibiturire?
Turiko turagerageza, hariho ishyaka rya leta gusa biracyari mu majambo ntababesha. Twebwe nk'uko tuguma tubivuga, twifuza ko haba ibyo twokwita amahinduka yimbitse, ni ukuvuga des reformes profondes. Ibyo rero nabyo turacyabirindiriye, ubuye haracyari icyo twokwita representation politique. Umukuru w'ibihugu twama turiko turabimubwira fashanya tugomba yuko bava mu bintu bita ama intention, ibyifuzo, ama discours politique, bakaja mu bintu bijanye n'impinduka. Impinduka nazo zica ubwa mbere mu bijanye no guhindura amategeko, bikaca mu bijanye no guhindura abantu, bigaca mu bijanye no gushyira mu ngiro amategeko ahari, n'ibimwe byo ku yo gushyiraho ya sentare idasanzwe yitwara haute cour de justice. Iyo leta n'ubu ntirayishyiraho kandi hari imyaka myinshi cyane kandi ivugwa n'ibyizwashingiro. Hari ibyo kwerekana ubutunzi bwabo, abategetsi, abasuku. N'uno munsi ntabwo barerekana kandi ibyizwashingiro ibaha iminsi 15, amateka abaha iminsi 15 gusa. Hari ibyo kutadandaza, kutafatanya ibyo kudandaza, abategetsi b'Abarundi benshi nk'abadandaza. Hari ibintu byinshi bigomba gukorwa. Hariho rero reticence, hari abantu badashaka kubikora. Mugabo twizera neza ko umukuru w'igihugu abifitemo ishaka, nibaza ko bizokunda.
Icyo kibazo cya ruswa ni ikibazo gihambaye cyane rwose, Gabriel Rufyiri, ko mwabyumvise mu iseze no mu nama nshingamateka y'ibihugu bya Buraya haradutse ibyo bibazo bya ruswa, hakaba hariho n'abahagaritswe, hakaba hariho n'abariko baratohozwa ibyo bintu bya ruswa. Ku bwanyu mu majambo make cyane rwose, amasegonda 30, byatandukiriye n'iyindi migabane byorangira gute?
Erega igituri huko nabibabwiye na karanda ni freewo mondiale ni kiza. Ibihugu rero bidafashe ingingo ngo bishyireho amategeko, bishyireho n'abantu bafite ubuntu, biyagoye kugwanya kuko sirwa mu manama ku isi. Mbere murashaka kuvuye hariko harigwa rwose ku isi yuko hojaho sentare idasanzwe yo kugwanya igiturire, la cour pénale, no tribunal pénal international, lutte contre la corruption.
Gabriel Rufyiri, umukuru w'ishyirahamwe Olcom ari muri iki gihe I Washington DC mu nama ikoranye abategetsi bo muri Afurika na Leta z'Ubumwe za Amerika na Perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika Joe Biden n'abandi bategetsi murakoze cyane rwose ku kanya muhaye radio ijwi ry'Amerika.
Mwakoze namwe kudusumira mugira amahoro Imana n'abantu bakwe murakoze.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio yacu. Mu Burundi ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'abahanzi OBDA kirabasaba kwandikisha ibyo bakora kugira ngo bitaguma kwiyitirirwa no gukoreshwa n'abandi babonetse bose uko babishaka. Eloge wirika neza adufitiye inkuru irambuye.
Abaririmbyi, abanyamideri, abakora utugenegene dutandukanye, amenyesha makuru akuru intara zimwe zimwe cyane cyane zo mu buraruko bushubuseruko bw'u Burundi n'abaserukira ikigo cy'igihugu kijejwe abahanzi cyangwa abahinga nk'uko leta ibita bari bamaze iminsi ibiri bari ku murwa mukuru w'intara ya Ngozi mu buraruko. Umukuru w'ikigo kijejwe gukingira ibikorwa by'abahanzi avuga ko ibyo bikorwa byatunganijwe mu ntumbero yo kubakabura kubamenyesha uruhara rwa abo n'iby'amategeko abemerera mu byo barangura. Umukuru w'ikigo OBDA yakiraba igakurikirana uwo murwi w'abantu avuga ko we n'abo bakorana bariko bakora ibishoboka byose kugira itegeko rikingira abahanzi rije mu ngiro. Claudette Mukankuranga:
turarajwe ishinga n'ukuntu abahinga baronka vy'ukuri agashiruka bute k'ivyo baba barabiriya kuya. Twobaremesha ko OBDA n'ubu iguma ikora kugira ngo iri tegeko rikingira agateka k'abahinga n'ivyo bahinguye rija mu ngiro. Turabaremesheje rero yuko turi ku kivi kugira ngo iryo tegeko rije mu ngiro.
Said Braza, umwe mu bari bitavye iyo nama, akaba n'umuririmbyi amaze imyaka myinshi yakora uwo mwuga, avuga ko abantu bose bakwiye gutahura ko ikigo OBDA ari conyene kizohora kibaha uburenganzira gukoresha ibihangano kugira abahinga batandukanye baharonkera koyoko.
Kubona turi kurenganya tuganira kubijyanye na droit d'auteur ni ikintu gikomeye cyane. Ku bihugu byose byagwanye na droit d'auteur, muri droit d'auteur ni haraba amuma ama inconvenient menshi no kutumvikana n'ibindi bisata bijyanye no gusakaza bya bindi byakozwe. Ubusanzwe mu gihe OBDA yari imaze kuza byasaba yuko ama radio, ama televiziyo, ama journaux bose bazana ibyo bafise bakabisubiza kandi muri OBDA, ukajya gusaba OBDA bakaguha uburenganzira bwo gukoresha naho yobere icumi ushize muri OBDA. Bedeya je muri rimbyi naho ntogira muri obetera avuga ati wa muri rimbyi wacu amayari yamatse cyo kuri konti yiwe cyoshikiraho ndi ngashaka kubaho.
Giyome Nshimirimana no muri rimbyi yo mu ntara ya Ngozi asaba ikigo kijejwe guhagarara inyungu ziwe gushira mu bikorwa ivyo gisezeranya. Atangura dushirira ku mudiho gato.
Yesa naraharaya jewe ndahazi yacu hambarira ijoro rya humurango waho ntacyo bambarira. Uno munsi ntatse uri dukeneye, turakeneye pratique kandi turakeneye uburyo bw'amafaranga uko mu artiste akeneye kubaho, akeneye kubeshaho umuryango wiwe. Ibiro bintu vy'amagambo imyaka yose nta name bizotugeza. OBDA nishireho ikintu kizima kiboneka ko umu artiste kuburyo bw'uko igikorwa cyiwe niyo kizogikora kizokingwa kandi kikazomuzana n'umwimbo mu muryango we, kuko dukoresha ubujyo bwishi. Hariho ubujyo buba bukeneye gutunga indi miryango ariko bwo kwigura igihugu tukabutura tukabushyira muri miziki kandi tutari bubugaruze. Leta niyo yari ikwiye kubona ati umuririmbyi afise uruhara uruhe mu rwego rw'igihugu, bakamenya ati umuririmbyi ufatwa gute kumusa kugira nawe atere imbere, sino tuzoguma ahandi nyene canje wa misi yarapfuye n'ubureta bwo kumuhambangira ngo bubara buterereje. Ariko uno munsi aracari umuririmbyi wa mbere mu Burundi.
Mufaso ni Mukankuranga twari ikigo OBDA yahumuriza ko abantu baziyandikisha bakamenyekana batazosubira gusahurwa.
Isuzumwa ry'abakoresha ibikorwa by'abahinga eka mbere n'isuzumwa ry'abahinga ubwabo dusanga ibiharuro by'abakoresha ibikorwa by'abahinga bishika ku 243,433. Abahinga nabo bamaze kuza kwiyandikisha mu kigo OBDA bangana 186,086. Haramaze kuba kandi gusinyiranira amasezerano hagati y'ikigo OBDA n'abakoresha ibikorwa by'abahinga. Ayo masezerano nubwo ataraba ku buryo bushimishije, nico gikorwa tuguma dukora kugira ngo abakoresha ibyo bikorwa by'abahinga begere ikigo OBDA bashobore kugiranira ayo masezerano kugira ngo babahinga baze baronke kaga shiruka bute kava mu bikorwa baba barakoze.
Umuririmbyi Said Braza nawe yahamagarira abakora utugenegene dutandukanye bagenzi we babaririmbyi n'abandi bari muri ico gisata gukora ibintu bibaha agateka bikanahesha igihugu ijunja.
Ndayivunikiye mu kuyandika, ndayivunikira mu kuyiririmba, ndayivunikira mu kwishyura muri studio, ndayivunikira gushaka gukorondera amashusho akeza karigura. Ngiye icyo gikorwa nakoze ari cyiza, si jye nza gusa kubasaba kandi ngo
kuko mutanyibuka ahubwo ni Obedi yari kuvuga iti ko abaririmbyi bacu baririmba indirimbo zimeze gutya na gutya na gutya ari zo igihugu gikeneye dusensibilize abanzi ba jene bakiri hasi barahabiri urugendo kuri bakuru babo barebere kuri Change barebere kuri Nikiza David barebere kuri Said Brother barebere kuri inde baririmba indirimbo zubaka imitima kugira ngo zizobungukire
kwa 30 ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2025 Burundi bwashizeho itegeko rikingira ibikorwa by'abahanzi ariko abaryerekeye bagumye bavuga ko atamuyimbo babona mu bikorwa byabo kandi abatari bake bavyitirira bakanabikoresha uko bigombeye mu mwaka wa 2021 niho leta yashinga igobedeya kugira gikurikirane ishirwa mu ngiro ry'iryo tegeko cyongere gikingire inyungu z'abahanzi kinabateza imbere eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika tujye muri Qatar. Ikipe ya kabiri izahatana na Argentine mu mukino wa nyuma w'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru ejo bundi ku cyumweru yamenyekanye. Tubibaza Jean-Claude Munyandinda.
Hasigaye iminsi itatu gusa kugira ngo amenyekane igihugu kizambara ikamba kikegukana igikombe cya 2022 cy'isi mu mupira w'amaguru kirimo gukinirwa muri Qatar. Bizaba ari bicika hagati y'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa yarayikatishije itike y'umukino wa nyuma mu ijoro ryakeye nyuma yo guhirika ikipe y'igihugu ya Maroc na Argentine yabirinduye Croatia ejo bundi kwa kabiri mu wundi mukino kimwe cya kabiri kirangiza. Lionel Messi na bagenzi be bafashe ku gakanu ikipe y'igihugu ya Croatia bayitsinda ibitego bitatu byose ku busa, bityo Argentine irushaho kwiyunga na bamwe bafana bayo bari bakikemanga cyane cyane ko muri kimwe cya kane kirangiza Argentine yari yasezerewe Uholandi ku bwa burembe dore ko habanje kwifashishwa za penalty bigakubitiraho ko mu mikino yo mu itsinda ryabo rya se ikipe ya Arabia Saudite yari yabakubise inkoni y'umunzenze y'ibitego bibiri kuri kimwe. Argentine n'umutoza wayo Lionel Scaloni buhoro buhoro bagiye bakurira mu irushanwa maze bapfunyikira Croatia impamba ya bitatu birimo igitego kimwe cya Lionel Messi na bibiri by'umusangirangendo we rutahizamu Julian Alvarez. Nyuma yuko Croatia itsindiwe ku mukino wa nyuma mu gikombe cy'isi giheruka, inzozi zayo zo kwitorora zarangiriye aho ngaho. Umukobwa w'ikimero Ivana Knor wari umaze iminsi asusurutsa abafana yahise azingutwa ngushye maze Onyampinga w'uburanga yisubirira iwabo i Zagreb kubera ko icyizere cya Croatia cyo kugera kuri finali cyari kimaze kuraza amasinde. Muri ijoro ryo kuwa gatatu Ubufaransa bwasezereye Maroc ku bitego biri ku busa. Igitego cya mbere cyabonetse hakiri kare ku munota wa gatanu w'umukino gitsinzwe na Theo Hernandez. Kuva icyo gihe ibintu byakomeje guca amarenga ko abasore b'umutoza wa Lidl Grage wa Maroc batari buze koroherwa cyane cyane ko na myugariro wawe ngenderwaho Romain Saïs yahise asohoka mu kibuga kubera imvune. Sofiane Amrabat na bagenzi be bakomeje guhanyanyaza ariko bakisanga baburijwemo imbere y'urukuta rwabo hagati y'ikipe y'ubururu bayobowe n'umusore Aurélien Tchouaméni. Igice cya mbere cyarangiye bikiri kimwe cy'Ubufaransa ku busa bwa Maroc bajya kuruhuka Maroc igifite icyizere cyo kwishyura. Mu gice cya kabiri Maroc yakoze iyo bwaba abakinnyi bayo nka Azedine Unahi, Sofiane Boufar, Hakim Ziyech na bagenzi babo bagerageza gutahiza mu ry'Abafaransa ariko gusunikira umupira mu rushundura bikomeza kuba ingorabahizi. Ku munota 79 nibwo ikipe y'Ubufaransa yakuriye Maroc inzira ku murima ubwo Colomwani wari ukimara kwinjira mu kibuga yatsindaga igitego cya kabiri nyuma y'akazi gakomeye kari gakozwe na kahuhariwe Kylian Mbappe. Abafaransa bari ku kibuga barushijeho kwiterera mu bicu ndetse na perezida wabo Emmanuel Macron yari ahibereye yaje gushyigikira abasore be. Umupira warangiye ari ibitego bibiri ku busa, inkuru nziza itaha i Paris naho inkuru mbi itaha mu bwami bwa Mohamed wa gatandatu wa Maroc. Iyi Maroc nyuma yo guca agahigo ko kuba ikipe y'igihugu ya mbere yo ku mugabane wa Afurika igeze muri kimwe cya kabiri kirangiza mu gikombe cy'isi ejo ndi kwa gatandatu izasubira mu kibuga hamwe n'ikipe ya Croatia bahatanira umwanya wa gatatu. Ibihangange bibiri bizesurana ku cyumweru mu mukino wa nyuma ni ukuvuga Argentine n'Ubufaransa bakazaba batanguranwa igikombe cya gatatu cy'isi dore ko buri umwe amaze kugitwara inshuro ebyiri. Ese Lionel Messi azashobora kwivura umwaku wo kuba atarashobora gukoza intoki ze ku gikombe cy'isi nyuma yo kwegukana udushimwe hafi ya twose duhabwa umukinnyi w'igihangange? Ese uyu mugabo w'imyaka 35 azashobora gusimbiza iki gikombe kiruta ibindi byose bityo ashobore guha intanga muganzanyo mukeba we umunyaportugal Cristiano Ronaldo ari nawe bahora bahanganye mu kwesa imihigo? Mbese umutoza Didier Deschamps w'Ufaransa azongera yiyongeza umudende yegukana igikombe cy'isi ku nshuro ya kabiri yikurikiranya? Ibisubizo kuri ibibazo twibaza bizaboneka kuri iki cyumweru tariki ya 18 y'uku kwezi kwa 12 kuri Stade Lusail Iconique yakira abantu 80,000.
Chuti muduteza matwi ahaniho aya makuru ahumurije. Mbashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Nimuze kandi gucikwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara guhera saa 7 n'ikiganiro cyanyu muri isanga guhera saa 10. Mugira